VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri kumwe nato kwino genekerezo rya cenda ukwezi kwa kabiri kwa 2017 muri studio ya 18 y'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
ukabushaka nka hantu bihagarika ukabura ugahuriraho n'umuntu w'umugabo nka mu ishamba numva ko biteye ubwo nico bituma naye makioske keze usanga yuzuye ahantu hose abantu bose bihagarika.
Uyu numwe manyagihugu muri commune ya Kayoko intara ya Mwaro bavuga ko ibazo cyo kuburubuza bwa sugumwe cibonekeza mu soko nkuru yo commune yo nkuru uhiri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Somalia inamashinga amateka ya Raito uyu mukuru w'igihugu mushasha Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmoja niwe yatahukanye intsinzi nyuma y'amatora yabaye inshuro zibiri. Farmoja afise ubwenegihugu bubiri bwa Leta Zunze za Amerika hamwe n'ubwa Somalia. Yarigeze kuba umushikiranganji wa mbere wa Somalia. Hassan Sheikh Mohamed yahora aramutse Somalia yari mu bahiganwa muri ayo matora ni nawe yahiganywe na Farmoja ku nshuro ya nyuma. Havuye hemezwa rero intsinzi ya Farmoja. Iyo ntsinzi yahimbajwe n'abatari bake aho muri Somalia. Humvikanye amasasu mu mabarabara yo kuyigina. Farmoja yaciye arahira icese nyuma y'ayo matora, akaba yasezeranye ko agiye kugarukira umutekano, kugwanya igiturire no gufasha abakene. Farmoja afise imyaka 54 yarabaye igihe kitari gito muri Leta ya New York hano muri Amerika, aho yahungiye ibikorwa bitari yarangura ibikorwa bitari bike vya Leta. Bimwe mu vyo agiye guhangana navyo bikaba ari intambara ya Al-Shabaab no gusanura igihugu kimaze imyaka yababa 77 kiri mu ntambara. Amashirahamwe y'abagira neza akaba kandi yaragabishije ko hashobora kwaduka inzara aho muri Somalia bivuye kubwicani bumaze igihe kitari gito hamwe n'uruzuba rubangamiye ico gihugu, ariko yaremeye ko azohangana n'ivyo bibazo. Abategetsi mu buraruko bwa Kamerune batangaje ko umuhari w'iterabwoba Boko Haram uri kurarwana usubira inyuma mu gihe usugerejwe n'abasirikare barungitswe n'akarere kugwanya haraheze indwi ata bitero vy'amabombe bikozwe n'uwo mugwi. Mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, Leta ya Kamerune iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu mu bijanye no kwirarira hamwe no kwirwanira kugira ngo bafashe abasirikare. Inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu turere bari barigaruriye. Yamara kandi bavuga ko Boko Haram waciye utangura kuza uragaba ibitero vy'ubwihe vyicane cane ku banyagihugu. Hari amakenga rero ko muri abo banyagihugu birarira hoba harimwo abagwanyi babitira, kandi ko ico gikorwa kibonekamwo rimwe na rimwe ukutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mwakweze hamwe bamwe muri abo banyagihugu murantunga barahagaritswe bakekwa ko ari abagwanyi ba Boko Haram. Gushika ubu abarenga 10 bakaba bamaze kwicwa mu buraruko bwa Kamerune. Muri make kandi yavugwa irya nino mu Bwongereza, ubucamanza bwatoye kuno wa gatatu itegeko rirekurira Theresa May, umushikiranganji wa mbere gutangura ibikorwa vyo gukura Ubwongereza mu ishami ry'umwe bw'ibihugu vya Buraya. Amatora y'umunama nshinga mateka aheruka yarakuye ku nzira abasanzwe bagwanya iryo tegeko. Kuno wa gatatu abacamanza bashika ku 494 nibo batoye ko bashigikiye iryo tegeko, n'abashika ku 122 bararihakana. Iryo tegeko burikaba ryarungitswe mu rwego rw'ubwami. Ubwo rwego nago rufise uburenganzira bwo kugico rurivuze ko ibishobora gutuma ishirwa mu ngiro ryayo riteba. Aha mwomenya ko abanywanyi batari bake baturuka mu mugambwe w'abakozi usanzwe ubwizwe na benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari biyamirije iryo tegeko, mu gihe umukuru w'umugambwe yari yabasavye kuritora. Ivyo bikaba vyatumye abenshi mu barongozi b'uwo mugambwe batanga imihoho. radio ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku bwaho kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rwaho rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugihere muri komune ya Kayokwe intara ya Mwaro ahavugwa isuku rike muri soko yegukira iyo komune. Mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane na Mahoro ko indwara zifatiye ku isuku rike ziza ubwa gatatu inyuma ya malaria n'indwara zo guhema nabi. Dutega amatwi inkuru yiwe.
Uriya ni umudanda turi yamanutse hari hatagiye gusaba toilet. Arafise no kutaronka atarafise no kubara umwima.
Imyidogo mwumva anini fatiye ku bukene bw'amazi burangwa mu isoko nkuru yaha muri komune Kayokwe. Abadandaza hamwe n'abaguzi bo muri iri soko bavuga ko batewe umutima uhagaze n'isuku rike riharangwa. Utereje akajisho amabombo yaho nta nima ry'amazi rikoroka. Ibintu byunyuwe nuko ubuzu bwa sugumwe bwasibanganye biba ngombwa ko bwugagwa. Ushitse aherereye utwo tuzu wakigwa n'umuntu ukurengeje. Bamwe mu badandaza bakorera ku isoko ko bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ingene bacumukura bakeneye amazi canka aho biherera.
Turatambagiza ku toilette n'amatoilette aruzura hariya bakatutira ingorane.
Nanubwo ngo umufasano kabura inka mu isoko ukabushaka nk'ahantu wihagarika ukabura ugahuriraho n'umuntu w'umugabo nka mu ishamba yumva ko biteye ubwo. Nico gituma naye makiyosike kenshi usanga yuzuye ahantu hose abantu bose bihagarika. Urashobora kwiboheramo musonga ukashobora kumara nk'umunsi wose utaronsa ahantu uja kwinyegeza.
Twasugume twese twarazivye uhakeneye aja kuja mu ishamba.
Kuba baca bikinga ibisaka vyegereye isoko bagatako ntibaronka amazi yo kwitegura bikwega imyanda ku bidandazwa vyabo narijya hari biba bikeneye isuku ry'umwihariko. Uyu mudandaza wifu ari mu bo bihora bigora.
Si rimwe si kabiri turafise ingorane. Ndashobora gushika mu kirenga nkagenda te kwihagarika. Nkunda shobora gukora hasi nkabura amazi nkarabo. Izo ni ngorane kandi ndabiha abantu. Mugabo urumva bwaca bimbabaza. Dusabira amazi naho twituma. Kuko amatagize turayatanga.
Iyo myidogo ntiri mu badandaza gusa n'abaguzi bo ngahariraniga. Makuru atasingira nkabo tumusanze ariko aragura imboga afise amakenga ku isuku y'ivyo asumye.
Nipfa karari yadakara denye none kwa agize imana karonga n'iryo shamba ari kinga akacaza akadiryo voka n'iyo mukata cyangwa ubuswaga.
Mu biro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Mwaro bamenyesha ko ingwara zifatiye ku isuku rike ziza mu kibanza ca gatatu havuye ingwara ya malaria n'ingwara zo guhema nabi. Ibintu biruko mugena banye namazu yegereye iri soko ubu bamerewe nabi n'iki kibazo bitewe nuko bama babona abantu benshi yaba badandaza canke abaguzi bama batonze ku ngo zabo baje kuhiherera. Uyu mupfasoni Leonce ya Bukuru afise inzu iri ku metero 200 y'isoko aratinya ingwara zivyaduka zo kuyadukiza.
Turafise ubwo kubera nkuguma dukoropa umwanya wose ukoropa umwanya wose hasanga hasa nabi ugasanga rawugiye haraguteyishijwe usanga ni hamukiyo wa munyagihugu ukiyumwe mu rufunguzo n'ibigwara nyene stobigwara kubera urumva twaretije mu bantu benshi kazi niyo baje bava tutagira ingwara nyene.
Ku bwa Patrice Basutirikame aserukira abandi badandaza muri iri soko rya Kayokwe amenyesha ko badasiba gushikiriza izi ngorane ku babijejwe ariko amaso yaheze mu nzira.
Tuguma tubitura komine ndetse twarabwiye na mustanteri yuko hari cyo yodufasha kugira ngo turabe ingene icyo kintu cyokemuka turonke amazi mu isoko no tuzo twasugumwe twarazi ibyo twahe tuhari. Aha nta kintu twogenda tuvuga ngo turarindiriye igihe kingana uko baguma baturindiriza namwabya turiha amatagisi ku munsi ayane nayo tukayariha mu kiringo cy'ukwezi n'ubu tuguma twiteze ntituzi umunsi n'isaha.
Amakuru dukura muri komine Kayokwe avuga ko intandaro y'irikena ry'amazi ari birarane byasizwe n'abubatsi risoko ahani mu gihe amazi n'umuyaga nkuba vyakoreshejwe mu kurisanura vyatwaye amafaranga yababo muri yoni n'igice bitumishira mwe Regidezo rifata ingingo yo kubacira amazi ku bwa mustanteri wa komine Kayokwe François Nkundwa ibi birarane vyo rihwanishira mwe ryubatsi risoko abandanya avuga ko ubu bariko basaba Regidezo ko bogiranira amasezerano mashasha mu kubaronsa indi konteri mukamenya ko haciye imyaka itanu ubu bukene bw'amazi bwabaye ndanse muri iri soko rya Kayokwe mu ntara ya Mwaro iri hagati mu gihugu Kaisa Lilian Inamahoro Ijwi rya Amerika
Urakoze Raisa Liliana Inamahoro nta mugwayi wakorera avugwa mu ntara ya Cibitoke kuva ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa mbere uno mwaka wa 2017 ivyo vyatangaje ku no wa gatatu n'umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge utabari imbabare mu Burundi ibindi bisobanuro kuri ino nkuru na Evariste Nzikobanyanka
Muyobozi ajejwe imigambi mu muryango Croix Rouge yari yishikiye kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke asanga koko umugambi w'uwo muryango wo gutanga amazi meza warafashije mu kugwanya ikiza korera ku gavenera Nziga Masabo ico kiza cari catanguye kwibonekeza ku genekereza ya 30 ukwezi kwa 12 umwaka uheze cararangiye kuko abantu batatu banyuma bagwaye ico kiza baheruka kwakirwa kwa 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka guhingura amazi y'ikiyaga Dogodogo kiri muri komine Rugombo aheza agahabwa abanyagihugu bo mu masegiteri y'Emparambo ya mbere n'iya kabiri hamwe na munyika ya kabiri nico catumye korera icureha
aho dutanguriye kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo dutangure kugwiza amazi meza adufatanyije n'abandi dusanzwe dukorana iki gikorwa ushikiranganje bw'amagara y'abantu MSF Belgique nayo ni kashira hivuriro rivura abo bantu bagwaye korera twarabonye uko abantu bashasha abandi barakorera bagabanutse cyane gose uko twajeje kubibwirwa nuko unye atabandi bagwayi bashasha tusosubira kuronka dukoranye hamwe n'abandi bose
kandi ku gikoko kizomara iminsi ngaho ko tuzi ko ngaho mu Rugombo hasanzwe kinyamata
ni gikorwa kitubaza uko kitorenza amezi atatu kubera uburyo buragowe naho dufise service abantu benshi dukorana nabo cyane cyane abo muri UNICEF na CICR abandi ba partenaire nka Norwegian Church Aid mugabo ni gikorwa kitatubaza kurenza amezi atatu kubera uburyo bwinshi gitwara
ico gikorwa cyo guhingura amazi y'ikiyaga Togodogo kigiye kubandanya mu kiringo cy'amezi atatu atarenga bimenyeshwa n'uwarongoye igisata kijeje gutegura imigambi muri Croix Rouge abanyarugombo bafise amakenga kw'ico kiza kizohava gisubira kubafata kuko atamazi meza bafise bagasaba nyabo na leta kuyabaronsa
ifashanyo ya Croix Rouge twayakiriye neza kuko amazi baduhereza yaradufashije cyane turabufise ubwoba kubera no mazi niyagenda turabufise ubwoba koko rayo subira kuza
musaba iki none ubutegetsi
dusaba ubutegetsi yuko boza baratuzanira no mazi kugira zaradufasha kugira ico kiza cyakorera ntigizwe kudufata
iruhande yayo makenga abajeje intwaro muri komine Rugombo co kimwe nabo barongoye barashima ko umuryango Croix Rouge wabaserutse ko mu kugwanya ikiza korera urongoye zone Rugombo vya Mungu Rugumbira asaba uwo muryango n'abandi bagira neza kubafasha kugwanya ikigo yicabinjiranye
dusaba Croix Rouge ndetse n'ayandi mashirahamwe kudufasha nibyo si bintu byaje ko sitwe twabyigize urumva nekiriza dusaba Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe ashoboye gufasha ko yodufasha ndetse uno munsi tukaba turuko turashima kwa kavura katanguye kuboneka mugabo abantu barashonje gose babe baradufasha mu kurindira ko nato dusohora isuka tukarimira impeshi
umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge yabwijwe rya Amerika ko waba uwo muryango n'abandi bagira neza bariko bakora amanama yihuta kugira ibikorwa byo gutabara abahanzwe n'inzara haba mu ntara Cibitoke no mu zindi ntara batangure gufashwa atarenze mu ndwiza
turiko turakorana n'abandi kugira tubanze turabe cyo kwita evaluation mu gihugu cyose cyane cyane hababaye twifatanyije rero n'abandi cyane cyane mashyirahamwe mpuzamakungu nka PAM hababaye cyane nk'igihangamwa wowe ko batanguye kwiza baratanga indya cyane cyane PAM na Croix Rouge na Protection Civile ku miryango yababaye cyane umuntu wiza rero hazatangura igikorwa cyo kugira inevaluation singe no bivuga mu Kirundi hose hababaye kurusha hano kugira ngo barabe ingene ari bubohera ko
ku bantu 172 bafashwe n'ikiza cakorera mu ntara Cibitoke kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze umuntu umwe niwe yitavye imana kuko byemezwa n'umuryango utabari imbabare Croix Rouge mu Burundi muri komine Rugombo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nuko rero turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyereye imisi yose ya kane turabashikiriza inkuru ya nuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi tukagira ko tunabaha n'umuco ni mukanya isase.
Cha bijya bi biranuganuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka
sivyo
edupingi edupingi utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero no munsi inkuru dutanga ko umuco ni inkuru ya nuganuze kuvyerekeye yuko abarundi bo babagiye kwinjira ku butaka bw'igihugu ca Leta Zumwe za Amerika badasabwe ico bita visa mu rurimi rw'igifaransa uburenganzira rubaha kwinjira muri kino gihugu. Turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ndonse yaciye iryanino ino nkuru. Mwiriwe neza Diane.
Eza Diane ninazwe.
Ego urashobora kuduha uwo muco ukabanza ukatubwira uko vyagiye biragenda bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ego Diane nibaze ko notangura kubabwira ingene iyo nkuru yagiye iratangwa ivuga yuko yuko amaviza agiye gutangwa kuri gusa ni nyuma yaho President Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsindiye amatora. Niho amakuru yaciye atangura kunugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko yasinye itegeko ryemerera abarundi kuja mu gihugu ca Amerika mu kubaronsa visa atagisabwe na cane cane ingenzi n'abasanzwe bakora urudandazwa ngo mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru nyene kandi abandanya avuga ko abo barekuriwe kujayo bemerewe kumara ya mezi atandatu gusa ngo abifuza kumarayo igihe kirenga igihe kirenga ayo mezi atandatu bivugwa ko boca basabwa kuba bafise amaviza. Aha kandi Gadiane baravuga ko iryo tegeko ritemerera abarundi bafise ubwenegihugu bubiri harimwo ubwo mu gihugu nka Siriya, Iraq na Sudani, Libya, Somali na Yemen ko batemerewe kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri makuru ikindi nacyo bavuzemo abatari bake twovuga ko bagiye barahanahana haravugwamo ko iryo tegeko ngo ryo bajyavuye mu biganiro umukuru w'igihugu Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiraniye n'abaserukira u Burundi muri ico gihugu.
Diane ico iyo nkuru urumva ko atakuri na gutonya kurimwo kuko twaranabonye natwebwe ko ari nayandi makuru yaciye acana cana ko yemeza ko hambavu ya barundi ho bakandi n'igihugu ca Tanzania naco nyene abene gihugu babo babagiye bare ko yemererwa kuza bari njanga hakuri buno butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika badasabwe ico bita visa. None ga Diane hari mwe mu butumwa uri kurabona bwa cana canye ko ico bita message muri mw'igifaransa buza buherekeza iyo nkuru kumbuga ngurukana bumenyi.
Yego ni benshi cyane gose ahubwo bagize ico babivuga ko bamwe muri rusangi baravuga yuko atari byo abandi bagakanguka nkaho mengo ni ikintu gikomeye nyene baba barose nyene kuronka visa ija muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bumwe muri ubwo no vuga kuri uyu yavuze yitwengera avuga ati hehehehe narabibonye nkuru ariko sinayemeye inyuma nayemeye inyuma yo kuraba kuzindi mbuga ngurukana bumenyi harimo niza nya Trump nkabura.
Hariho rero uwo ndamubona yaravyanditse hariho uwaciye amwishura aha tributa yuko ubutumwa dusoma tutavuga amazina y'ababwanditse ko tutaba twabasabye uruhusha uwo yaciye asa nk'umwishura avuga ati sivyo mwene wacu n'ububeshi bushasha. Ubundi butumwa ni nk'ubwa Hega Diane.
Ego hariho n'uyu mbona yanditse atwenga avuga ati ha 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 ubwo n'ububeshi kabisa byatanguye kuvugwa muri Botswana, Zimbabwe n'ibindi bihugu ariko aho hose nta kuri kwarimwo.
Ego abandi banditse bavuga bati nivyo naho raba ku mbuga ngurukana bumenyi iyo yise Google ariko urumva ko yari yemeje inkuru atari yo.
Ego n'uyuye yavuze ati nibaza ko atari leta zunze ubumwe za Amerika bavuga, n'undi yaciye avuga ati visa yabure atangara nyene ko bitoba.
Ego aho rero tukibutsa yuko amakuru yose yerekeye ihabwa ry'amaviza atandukanye igihugu cya Amerika bashobora kuyakura muri muserukizi bw'igihugu cya Amerika ngaho ibujumbura aho bukorera muri quartier ya Kigobe. Diane, hari ico ubwo buserukizi bwakubwiye kuri no nkuru kugira ngo bushobore gutanga umuco?
Ego kumvo zimwe batashimye kuvuga nibashimye kugira icyo bavuze, ariko bavuze ko dushobora gushikiriza ubutumwa bacishije nabo nyene ku mbuga ngurukana bumenyi bameshuza ayo makuru nko ku rubuga rwa Twitter, aho banditse bavuga ngo nibaza ko nobusoma banditse bavuga yuko Amerika yandi mu majambo make babyanditse mu Cyongereza, mu majambo make banditse bavuga bati Amerika yuko inzandiko zose zivuga ko Abarundi bemerewe kujya muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika atari zo, aho ubwo butumwa buca busaba ko abantu bosoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwabo bijyanye n'amaviza nabo rukavuga ko ubwo nago rukavuga ko abifuza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abarundi barimwo babwirizwa kuba bafite visa.
Ego urakoze cyane gose Diane Ndonse kuri uwo muco uduhaye kuri iyo nkuru yacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Ego mushobora kuba mufise namwe bwe ibihuha ngaho mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Iminsi yose turabeshuza ibihuha biba bicanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha ku ijwi rya Amerika. Mushobora kutubwira ivyo bibuhuha tukabaronderera umuco. Mumvise ko umuco dutanze uno munsi ari umuco werekeye inkuru yacanacanye ko muri nondwi ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko Abarundi baba bagiye kwinjira mu butaka bwa Amerika batarinze guhabwa ico bita amaviza. Iyo nkuru siyo ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo nyene bwaravyemeje ko atari yo kwa bakeneye amaviza baca mu nzira umwe wese acamo kugira ngo ashobore kuronka iyo viza imushikana ngaha ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turacani mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Subire mu ntara tubabwira ko ari ikibazo cy'ubukene bw'imiti kwa nyagihugu bagendana indwara y'intandara bo ku mutumba wa Kivuruga komune Gatara turi mu ntara ya Kayanza. Abagwayi bakavuga ko ukura iyo miti bituma baca basinzikara kuruta. Inkuru ndende tuyihabwa na Moyize Misago akoreje rya Amerika mu ntara ya Kayanza.
Abo banyagihugu bo ku mutumba wa Kivuruga bahanzwe n'ikibazo cyo kutaronka imiti y'indwara y'intandara bafise. Abarwayi bemeza ko ku mavuriro mato mato muri iyo komine atayo baronka. Abagize amahigwe bakaronka imwe mu miti iheze baragira ingorane kuronka iyindi. Bamwe mu bagendana iyo ndwara baganire n'ijwi rya Amerika batwiganiriye uko iyo ndwara ibafata. Kuri bo ni indwara ibageramiye cyane.
Je wiyo ndwara mukutse sinamenye ukuntu yaje. Eka kusaidi na gembo na kintu takura kikantu takura sime nyukunu mwana ya yafungu hivi mfungu kwa sime nyukunu ya jami na jamu kukore langu munu ngonchingero kikamambayo na gira ngongie kupoma kikamambayo na gira ngongie ngukusenga kikamambayo kata kukaruru bwenge mbona cyane nacanca kuri mfisa mabara mu maso
iyo nyango ari mfatiya hari abantu baca babanguka ku ngumya gose uko jiyoki iyo nyango ari mfashe ndihe Kenya nka yidudagura nikimenyamenya nkejo bundi yafatiye mu ndi ku gusenga gatara mustanteri wo mukayanza niwe yaciye ntahana ni modoka aranshikana muhira
nubwo indwara zose zisongera abagwayi bemeza ko kutaronka imiti biri mu bituma basinzikara cyane kuri uwo mutumba wa Kivuruga abanyagihugu barenga 200 barahanzwe n'iyo ndwara abashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika bagize bati
habura nk'umuntu ucumeregwa nabi nyene gose bikarenza nk'uko aho rumeze narawuhebuye wa ahubwo nagira ngo murabe ngo muze murafasha kubera ndabona yuko namerewe nabi nasengesuye murabe ukuntu muza murafasha mukaza murampagati kagipfupfa hasi
umuti Mwati nawe ndonga uko ntawo bimfashamwa nagiye ngo ngiye kulima niyicarirayo banku yao nicyami uwo mpututi ko byo ukunda ko ndoronka mitende
nibitworoherezwa na gatoya nduti two gupfupfa haza simiti ivura natugize imana tukaturonka hari gihe duheranya tunini wagenda kurondera utundi ukaduhebura ugacubandanya usinzikara ukagira ningorane zirezire gose
abajeje intwaro kuri uwo mutumba cyo kimwe no muri yo komine baremeza ko iyo ndwara iri mu zihanze abanyakivuruga abatware ba aho bagasaba ko botezurirwa mu koronsiyo miti hafi n'abavuzi bakwiye bigenge domicien umukuru w'umutumba asanzwe agendana iyo ndwara y'intandara imyaka irenga 30
ego nivyo na agenda yigwaye kandi ramerera nabi gose
Woyimaranye umwanya ngani?
Kandi imaranye imyaka yo birenga 30. Niyo twagitse imana tukaronka ivuriro. Nduti two gupfupfa haza simiti ivura. Twe mu bisanzwe iyo ngwara kuri uyu mutumba turongoyira hari. Ariko rero kubera mikoromake turavyakira uko oya mugico twosaba nuko hoboneka aho turogurira imiti tukaburonka abapima abagwayi iyo ngwara bakwiye tutiri kubera mikoromake tutirirwa turafata ingendo zirezi
abajejwe amagara y'abantu bavuga ko iyo ndwara ahanini iva mu miryango kandi ko iri mu mugwi indwara zidakira bamenyesha kandi ko iyo ndwara kenshi ikunda kwibonekeza umuntu atanguye gukura nayo kuvyerekeye imiti abajejwe amagara y'abantu bavuga ko hari imiti abo bagendana iyo ndwara abama bafata n'iyindi bafata rimwe na rimwe naho abanyagihugu bavuga ko atamiti baronka mu karere k'ubuvuzi ka Gahombo bemeza ko imiti hari naho atabitigiriza abagendana indwara atanga muganga Pascal Niyonzima arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gahombo ahamagarira abagwayi kwitura ibitaro bikuru vya Gahombo yemeza ko bigoye bivanye n'amikoro make y'abanyagihugu
ne biratraze ko bibagora uko iyo umuntu agwaye indwara ya epilepsi ni imiti akumafata urabye ubu amikoro y'abanyagihugu usanga ari imiti Icho kibazo c'ingwara ya epilepsi arizo ntandara mu Kirundi ni ingwara isanze riho ni ingwara iri mu migwi y'izindi ngwara biyita le maladie chronique izo ngwara rero zisango zivugwa kwa muganga ariko kubera umuntu afata imiti imitsi miremire hari gihamikoro ayabura iyo umuntu agiye muri crise iyo epilepsi agiye kwa muganga abanza kumusaba amahera banza gushiraho nyabona kumukuvugushira imbere nyabona kumwakira imiti irahari mu mavuriro atandukanye no mu mavuriro aya matomato iyo miti sangwe ihari hariho n'iyindi miti basoko kura ku mavuriro makuru ntiboguma muhira ngo nta miti ihari imiti irahari ku mavuriro yose y'akarere k'ubuvuzi ka Gahombo
abajejwe amagara abantu bagahamagarira abikeka ko bafise indwara y'intandara kwitura ibitaro mukayanza mu buseruko bw'Uburundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Maize Misago urakoze duce twibutsa ko ejo kwa gatatu ariho ari umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya iyo ndwara y'intandara uyo munsi rero wageze mu gihe bamwe mu bagendana iyo ndwara mu ntara ya Bururi bafise ingorane mu kuvuza bivuye ku mikoro make vyongeye ngo kutamenya ibijanye n'iyo ndwara kuri bonekeza mu bagwayi no mu miryango yabo nkuko twabibwiye n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse akorera muri iyo ntara ya Bururi mukanya turaza gusozera ikiganiro ariko imbere yaho tubanze twibukanye yuko turiko turahimbaza imyaka 75 iheze ijwi rya Amerika rivutse kano karirimbo akaba ari kamwe twahawe n'umunywanyi wa n'umukunzi wacu yitwa Jean-Marie Dusuye tukumviritse
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Nuko rero tukaba ari no ngaha duce dusozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenya yashikanye amajwi aho iwanyu ari kumwe na ingenieur Diane Nahazo mwari kumwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugire umunsi mwiza.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona.